Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika yige kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwanamtse nshuti mwese mundu uteza amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 31 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 muri kumwe na Federica Nkundikije. Ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yemeje ku mupaka wa Gatuna uhuza icyo gihugu na Uganda upfunze.
The main border that has been sort of closed is the main one of Gatuna, but Kagitumba is still being used and Chanika and other places.
Yoni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agira ati umupaka ukomeye twavuga kusa n'ufunzwe ari umupaka mukuru wa Gatuna, ariko iyindi mipaka nka Kagitumba, Chanika n'indi iracyakoreshwa. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rw'abahoze n'abayobozi umurwi wa inkuru ivuga ko sentare nkuru ya rubanza ku munsi wa kane ku muhingamo yahanishije umunyororo w'imyaka ibiri n'igice amenshi makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu, hamwe n'inkuru yerekeye ingingo y'igihugu cy'u Bwongereza yo kuva muryango w'ishyirahamwe rya Buraya turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana dushikiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwanamtereza Aloyiza.
Urakoze Frederic. Tuyatangurira ku gisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe, igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyita ku magara y'abantu OMS cyatangaje ko umugera wa corona watanguriye mu Bushinwa ugakwiragira mu bihugu 18, ariko ibazo cy'amagara y'abantu cyihutirwa kandi giteye impungenge amakungu. Ibi byatangarijwe i Geneve mu Busuwisi ejo ku munsi wa kane, kandi OMS ivuga ko iki kibazo gikeneye inyishu y'amakungu akoreye hamwe. Abahinga bavuga ko hari byemeza ko uwo mugera uhererekanywa ku bantu ku bantu. Ubushinwa bwatangaje ejo ku munsi wa kane ko abantu bamaze kwandura uwo mugera bageze ku 178, abandi 170 bakaba bamaze gupfa muri icyo gihugu cy'Ubushinwa. Leta z'umwe za Amerika imaze gutahukana abanyagihugu bayo barenga 200 bari mu gisagara cya Wuhan, kandi yabujije abanyamerika kuja mu Bushinwa. Ibindi bihugu byaratahukanye abanyagihugu bavyo, kandi zimwe mu ndege mpuzamakungu zikaba zarahagaritse ingendo muri ico gihugu c'Ubushinwa. Abantu barenga 24 barishwe ryo kuwa kane mu gitero cyabereye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Congo cegekwa ku muhari Allied Democratic Forces ADF mufunyafunyo umugwi w'intagondwa z'abayisilamu uva mu gihugu cya Uganda. Bashitse ku basivile barenga 60 bamaze kwicwa n'uwo muhari muri indwi nk'uko bishikirizwa n'abategere. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu Onika jejwe amahoro n'umutekano ku isi gaherutse gushikiriza ko uwo muhari ADF usa n'uriko urakurikira ingendo z'iterabwoba, ariko nta makuru arerekana ko woba ufitaniye ubucuti n'iyindi mihari y'intagondwa z'abayisilamu zikora iterabwoba ku rwego mpuzamakungu. Senate ya Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yarashashe ku munsi wayo wa nyuma wo kubaza ibibazo ababuranira Perezida Donald Trump hamwe n'abashingamateka bamurega. Ni mu gihe kuri wa gatanu bategekanya gutunganya itora ryemeza canke rigahakana ko hatumwa ko inzandiko n'ivyabona gushikiriza ivyo bazi ku vyagirizwa Perezida Trump. Mushingwamanza wiwe ariwe Alan Dershowitz yashikirije ku munsi wa gatatu ko naho Trump yasavye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku nyungu ziwe za politike imbere y'uko ahabwa imfashanyo ko bidakwiye ko akurwa ku butegetsi. John Bolton yahoze ari umujenama muri presidansi ya Amerika yashikirije ko Perezida Trump yamwibwiriye ubwiwe ko yahagaritse miliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika yaragenewe Ukraine, asaba yuko ico gihugu gitanguza amatohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Biden ico kiri mu caha aba Democrate bariko baramwagiriza kandi bakavuga yuko giteye kubiri n'amategeko kandi akwiye kugihanirwa bicitsaga kugwano ku butegetsi. Igisata cishiramwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR muri Libya cyatangaje jo ku munsi wa kane ko gihagaritse ibikorwa byacu muri imwe mu makambi arimwo abimukira benshi ku bw'umutekano muke watewe n'intambara ziyongereye hafi y'umurwa mukuru Tripoli. HCR ivuga ko iyo ngingo ifashwe kubera hari imyimenyerezo y'igipolisi hamwe n'igisirikare iriko irabera ku metero nkeyi hafi y'iyo kambi. Iyo kambi irimwo abimukira 1,200 bahahungiye kuko bakubagurwa mu bindi bigo barimwo, bikubiyemo rero ibice bikubiyemo kabiri kubo yari yemerewe kwakira. Kuri aya makuru nyine n'abakuru b'ibihugu bya Afrika ejo ku munsi wa kane baratanguye kurushiriza gukoresha uburyo bwa kidiplomasiya muri Congo Brazzaville mu ntumbero yo guha ingufu ibikorwa byo guhagarika intambara muri Libya. Abakuru b'ibihugu 55 byo mu muryango w'umwe bwa Afrika bazohurira Addis Ababa muri Ethiopia ku itariki ya 9/10 y'uku kwezi kwa kabiri kuza. Nayo mukuru arongo y'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika muri Afrika yashikirije ejo ku munsi wa kane kwateye kubiri nigabanywa ry'abasirikare ba Amerika muri Afrika. General Stephen Townsend yavuze ko gutekana kwa Afrika ari vyo Amerika yifuza kandi ishira imbere.
Urakoze Aloise kwa makuru heje kudushikiriza. Ku nshuro ya mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku ifungwa ry'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda. N'umupaka wakoreshwa cyane mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu byombi. Inkuru ya Asumta Kaboyi umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuva ibibazo by'u Rwanda na Uganda byakumvikana mu mwaka w'2017 ni kushuro ya mbere umukuru w'igihugu avugiye mu ruhamwe ku ifungwa ry'umupaka wa Gatuna. Mu ntangiriro abayobozi bakunze kumvikana basobanura ko umupaka udafunze ko wabaye uhagaritswe kubera ibikorwa byo kuwusana, ariko birangira urujya n'uruza ruhagaze. Kuri wa gatatu ubwo yakiraga abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, Perezida Kagame yagaragaje ikibazo u Rwanda rufitanye na Uganda ko atari ikibazo cy'umupaka, ahubwo ko ari ikibazo u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko Uganda ihohotera Abanyarwanda bagiyeyo bagafungirwa ubusa bagakorerwa iyicarubozo abandi bakicwa. Umukuru w'u Rwanda yasobanuye ko icyo yabwiye Abanyarwanda ari uguhagarika ingendo bakoreraga muri icyo gihugu kuko bahuraga n'ihohoterwa, ariko ko atigeze abuza Abagande kuza mu Rwanda.
The only thing I can do is to advise you don't travel there, period. But we did not stop Ugandans to come here. They have actually been coming. And the main border that has been sort of closed is the main one, Gatuna. But Kajitumba is still being used, and Chanika and other places.
Icyo nababwiye gusa nuko nabagira inama yo kutajyayo, ariko nitwigeze tubuza Abagande kuza hano. Baraza umupaka umufunzwe ni Gatuna, Kajitumba, Chanika n'ahandi harakoreshwa. Perezida w'u Rwanda yanavuze ko yanze ubusabe bwa Uganda bwo kubwira Abanyarwanda ko bakongera gukorera ingendo muri iki gihugu cy'igituranyi nyuma y'uko kirekuye Abanyarwanda 9 bari bahafungiye. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo Uganda yarekuye Abanyarwanda 9 muri benshi bari bafungiye ku butaka bwayo, harimo abari bamaze igihe kinini bahafungiye. Perezida Kagame yabwiye abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda Uganda iherutse kumusaba kubwira Abanyarwanda ko bakongera gutemberera muri icyo gihugu. Yavuze ko Uganda yabihereye kuri abo Abanyarwanda 9 yari imaze kurekura n'abandi bake barekuwe mbere, ikumva ko nayo yahita ibwira Abanyarwanda ko basubira gukorera ingendo muri iki gihugu bisanzuye. Perezida Kagame yagize ati "Uwabimbwiraga naramubwiye nti nta kibazo, ariko se nindamuka mbyemeye uyu munsi n'ejo bundi Abanyarwanda bakongera gufungwa n'abafunzwe mbere batararekurwa." Yakomeje agira ati "Murumva nzasubira kubwira Abanyarwanda ngo narababeshye, nimwongere muhagarike kujya muri Uganda." Umukuru w'igihugu yavuze ko Uganda nihagarika guhohotera Abanyarwanda ndetse no gukorana n'abashaka gutera u Rwanda, imipaka izahita ifungurwa.
Now if you stop that, if you really stop associating with these groups that are, and You've been giving support to destabilize our country. Automatically, the borders would be open. It's automatic.
Aragira ati nimuhagarika ibikorwa byo guhohotera abanyarwanda ikindi mukareka gukorana n'iriya mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nibikorwa gufungura umupaka bizahita byikora mu gihe gishize ubwo igihugu cya Uganda cyari kuraga abanyarwanda 9 hari amakuru yari yatangiye gucicikana ko umubano w'ibihugu byombi wabugiye kongera gusubira mu buryo ariko nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu ndetse n'igisa no guterana amagambo hagati ya ministre wa Uganda ushinzwe akarere Firmin Mateke aherutse kwandika kuri Twitter avuga ko yaburiye bagenzi be kudasinya amasezerano na Sekibi ko nta kiza kibivamo abakurikiranaga iyi mvugo basanga yaravugaga u Rwanda kuko yarengeje wati twarekuye abanyabyaha babo none batwituye kurasa abaturage bacu Rwanda rw'u Rwanda Olivier Nduhungire w'umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'akarere ntiyatinze gusubiza mugenzi we Mateke yamwandikiye ati umuntu wafatiwe mu mugambi wahitanye abantu 14 bagakomereka 16 mu gihugu gituranyi yakwiye kugira ubutwari bwo guceceka abadiplomate banyabo bagakora akazi kabo ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko bwana Mateke yagize uruhare mu gutegura igitero cy'abitwaje intwaro mu kwezi kwa 10 cyahitanye abantu 14 mu karere ka Musanze mu Rwanda mu nama yateraniye Kigali umwaka ushize mu ngingo zirindwi zari zemeranyijweho hariho ko impande zombi zagombaga guhagarika propaganda mbi mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Sentare nkuru yabubanza kuri wa kane kumuhinga mu yarahanishije umunyororo w'imyaka 2 n'igice amenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu umushoferi wabo yararambitswe izera icabahaniwe carahindiwe ubwa kare bagirizwa ugufashanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu muri iki gihe naho bahaniwe ukugerageza gufashanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu n'inkuru ya Eloge Wirikaneza
Bose uko ari bane abakenyezi babiri n'abagabo babiri bahaniwe icyaha kimwe ukugerageza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ikicaha cyahinduwe mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze sentare nkuru ya bubanza ari nayo yabakatiye uyu munyororo yari yavuze ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu iki kirego kandi ni naco icyariho cyo mushikiza amanza wa Repubulika muri iyo ntara y'uburengero bw'u Burundi yari yabegetse ko amezi abiri imbere yaho bagihagarikwa twese umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi Terence Mozenzi na Egide Harerimana bategerezwa kandi no kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe imodokari barimo akuma gafata amajwi amatelefone yabo n'udutabo bari bafise urukiko rwategetse ko bisubizwa ikinyamakuru iwacu bakorera mu mpera z'ukwezi kwa 12 umushikiriza manza yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 ibikoresho bari bafise bagifatwa navyo bikaba umutungo wa leta iyi ngingo yari yamirijwe n'imiryango mpuzamakungu itari mike iharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyesha makuru Muri uku kwezi kwa mbere RSF rizicisha ripari mu Bufaransa ryasohora urwandiko rusaba abantu gusinya petition yo gusabira kurwajya abamenyesha makuru CPJ naryo rizicisha ro New York muri Amerika rifatikanije n'andi mashyira hamwe bahurira mu runa nibise One Free Press Coalition bashira dosiye yabo kuri 10 za mbere zagishinga mu isi kandi zihutirwa ku gico zikorewe ico gihe muzoki mumo wa serukia CPJ muzi ya Sahara ya ikiganiro cihari rya Amerika
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'imbi 2020 byerekana uburemere bw'idosiye no kwihutirwa kwayo ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 y'umunyororo ibikwiye gutuma uwo wese yita ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro ubwitangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ku idosiye itibagirwa kandi ku iyi myaka leta ibasabira yo gufungwa 15 idashitwa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa rihebwe umwe mu bashingwa manza aburanira amenyesha makuru bayi wacu yabwiye amenyesha makuru bayi rubanza kuri uyu wa kane ko bene bagenzi be bagiye kungururiza ingingo Mese Martin Ndayisaba yamenyesheje ko afite iminsi 30 yo kubikora abakozi bayi wacu bari bahagaritswe ari batanu umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza yarasanzwe yidegembya kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze yejejwe bagifatwa bari muri komine Musigati intara ya Bubanza bari kwarondera makuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine atari make ya Bubanza werekeza mu ishamba cimeza rya Kibira wari waturutse mu ntara ya Kivumbanuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo umuhari w'inyeshamba Roditabara ugwanya leta ya Burundi wemeje ko bateye barabagwanyi bawo igipolisi cyo cyatangaje ko bagizi ba nabi kandi ko cishemo 14 gifatana inkoho Eroje wika neza ijwi rya Amerika
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nuko uvuga kuri kilohertz 11835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Mungui owa hinga mabaza barundi kunyingo zoroja mwibwirizwa shingiro rimwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko warangije igikorwa cyawo mu byashikirijwe harimo ingene igihugu cyo kwinjira muri leta zunze ubumwe za EAC ingene cyo vamwo hova ubutunzi hamwe n'uwotwara iyo leta yohuza ibihugu bitandatu umugambwe uri ku butetsi wowo ubona ku Burundi bwoba burabangira kwishirwaho ry'iyo leta imwe n'inkuru ya Claver Nimbona umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda
inama y'abakuru b'ibihugu bigize akare ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi rya Amerika rifite ikopi iyo baruwa tuyikesha ambasade y'igihugu kimwe cyo muri uwo muryango muri Tanzania yanditswe n'igihugu cy'u Rwanda ari naco kirongoye uwo muryango kuva mu mwaka uheze umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Vincent Biruta yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC ati Bwana Liberanfo Mukeko ndi niteka ryo kukumenyesha ko inama rukokoma ihuza abakuru b'ibihugu bya EAC izoba ku munsi wa gatandatu itariki 29 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ati bi leta y'u Rwanda ibikubwiye kuko wari wifuje ko iyo nama yo bitariki 28 ukwezi kuza nyene iyo nama izobera yarusha muri Tanzania izotangurirwa n'izindi zisanzwe z'abahinga n'abashikiranganji baserukira ibihugu byabo muri uwo muryango wa EAC amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rya Ronse no kwinama izokwiga ibibazo bitari bike nkora mutima kanatsinda ibaye mu bihe bitoroshe by'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC aha twavuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda Ayo makuru abandanya avuga ko iki kibazo kizokwigwa nabo banyacubahiro kuko cateye uruhombo rukomeye mu muryango muri rusangi. Ubwo buhombe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta aheruka kubugaruka ko mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntango z'uku kwezi.
Mwavuze Rwanda, Uganda, Burundi ariko ubundi mu muryango ubundi kiberaho ni no kugira ngo ibihugu bikorane bire uburyo byakubaka imikoranire ubukungu butera imbere n'ibindi. Ntabwo navuga ibibazo byabayeho hagati y'ibindi bihugu bitari ibi ngibi mwavuze ariko bishingiye ku bucuruzi rimwe na rimwe bikabaho. Nk'ibibazo by'u Rwanda na Uganda mwagiyemo ndabisoma, aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga kungu. Ingaruka rero zabayeho niba nta bucuruzi buraga, nta rugendo n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku kungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubora wa ruguru iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu bube bwarateye imbere, ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse.
Vyongeye no Burundi bwaritwaye muri EAC kubitero buvuga ko bikogwa n'u Rwanda ku butaka bwaco. Amakuru y'ukwizera nuko uzoserukira Burundi atazosiga inyuma ico kibazo. Inyishu y'u Rwanda irazwi nkuko Vincent Biruta yabisubiyemo.
Nta ruhare u Rwanda rufite mu mutekano muke w'igihugu cy'u Burundi. Nta bikorwa byiza bituruka mu Rwanda bigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi nabivuze. Twebwe nta gihe na rimwe tujye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi. Igihe nabo bazaba biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera. Ibirego bagiye baturega bidafite ibimenyetso, bidafite ishingiro mu kuvamo ka 2015, igihe bazabishakira twebwe twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa mu murongo wo kubikemura.
Ubundi mwitwarariko utazosigara inyuma nkuko waduhaye amakuru ari mu buserukizi bw'igihugu kimwe cha EAC muri Tanzania bivuga nuwerekeye ingene ibiganiro bihuza abarundi byorangizwa. Mu mwaka uheze umuhuza Benjamin Mukapa yahuza atwara igihugu cha Tanzania yaratanze imihoho. Mukapa yasize avuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutumye bamutanye nda Yoweri Museveni ari nawe muhomure muri bagenzi we, akaba n'umuhuza mukuru muri ayo matatu y'u Burundi yadutse mu mwaka w'2015 yaciye abifata mu ntoke. Yemeje ko ategekanya kuvugana na bagenzi we ingene vyosozegwa. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yo mu kwezi kuza ariko kajyokeza ko kuvugana ico kibazo kuko batari bwasubire guhurira hamwe bose. Ati ni ngombwa kwico kimirije mu kwezi kuza kwa gatanu. Aba ubwa nyuma n'umwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato 170,000 zahungiye muri Tanzania. Izo zatumye amashirahamwe yigenga kugira ngo azishikirire abo banyacubahiro batwara ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ko bo bashikirize ijambo ry'ihumure. Zivuga ko ziburaburizwa mu gihugu cha Tanzania cazihaye indaro, kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda no Buganda iziriyo atampungenge zifise ziti dukingigwe canke twirukanwe twakigwe n'ibindi bihugu vyo mu karere vyo dukingira. Iyi nama igira 2021 yari kuba mu kwezi kw'11 kumwaka kumenya nimba ibihugu byose byoba biremera kuyitaba. Gusa ku mwaka weze inama nk'iyo igira 2020 yarasivye ku munota wa nyuma mu gihe abakuru b'ibihugu n'amareta bari bamaze kwicarana ahabera inama basanga mugenzi wabo w'u Burundi ntiyaje kandi nta n'intumwa yarungitse. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa. Radio yacu.
Urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu Rwanda bongeye gusivya urubanza rw'abahozi ari abayobozi mu rwi FDLR urwanya ubutetsi bw'u Rwanda. Umucabanza yavuze ko ubushinjacaha bwatanze ibimenyetso bishasha birega Ignace Nkaka bakunze kwita La Forge Fils bazeye na Colonel Jean Pierre Sekanabo azwi nka Abega, kandi abaregwa ntibabashije kwibona. Baregwa ivyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Inkuru ya Eric Bagiruza, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Nyuma yo kubavana mu modoka ya gereza bakabazitura amapingu mu maboko bahise berekeza mu cyumba cy'urukiko. Ibikoresho by'ibara ry'ubururu babitwaye mu amadosiye mu kuboko kw'ibumoso, baringaniye n'umucunga gereza bose bagenda bamwenyura bambaye impuzankano y'iroza ikeye iranga abagororwa. Nguko uko bwana Nkaka Inyasi bakunze kwita Raforuje Fisi Bazeye wari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean Pierre Seka nabo bakunze kwita Bega binjiye mu rukiko. Bari baje kuburana urubanza mu mizi rubera mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga. Byongeye kuba ikinyuranyo bw'umucamanza ukuri inteko iburanisha yabwiraga impande zombi ku rubanza rutakiburanishijwe. Birashingira ku busabe bw'abanyamategeko bunganira abaregwa bandikiye amabaruwa urukiko basaba isubika rubanza. Abanyamategeko baravuga ko ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 2020 ubushinjacyaha bwinjije muri dosiye ibimenyetso bishya bataravuga naho nabo bunganira. Mu bisobanuro yatanze Maître Milton Nkuba wunganira bwana Inyasi Nkaka yavuze ko nyuma yo kubona dosiye bakayisoma hari ibindi bimenyetso ubushinjacyaha bwongeyemo bigizwe n'amabazwa y'abatangabuhamya. Avuga ko batari babizi bityo ko mu nyungu z'ubutabera bahabwa umwanya uhagije bakabisoma bakazabona kubitangaho imyanzuro bakanabyireguraho. Nyuma yo gutakaza umunyamategeko we wa mbere wikuye mu rubanza ku mpamvu yavuze ko zidahuza n'umutima we no ku buremere bw'ibyahanseka n'abaregwa, ubu noneho Maître Elias Habimfura niwe uri kumwunganira mu mategeko. Kubari mushya muri urubanza nawe arasaba urukiko umwanya uhagije agategurana urubanza n'uwo yunganira nta mususu. Aravuga ko abona hari inyandiko mvugo nshya z'abatangabuhamya zigera kuri 40 bagomba kubanza gucukumbura ibizikubiyemo. Umucamanza ukuri inteko iburanisha nawe yavuze ko agerageje kunyuzamo amaso asanga hari ibikubiye muri izo nyandiko mvugo zatanzwe n'ubushinjacyaha biboneka ko ari bishya. Bwana Ndibwami Rugambwa, umwe mu bahagarariye ubushinjacyaha muri urubanza, yavuze ko ukurundi ruhande rubisobanura bitari ukuri. Yasobanuye ko kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko rihuza ababuranyi bombi ndetse n'abacamanza hari ibyo bashyiraga muri dosiye bigakomeza kugaragarira ubushinjacyaha gusa aho kugira ngo izindi mpande zibibone. Yavuze ko umukozi w'ubushinjacyaha ushinzwe ikoranabuhanga yakemuye icyo kibazo. Bwana Ndibwami yemera ko hari inyandiko mvugo nshya z'abatangabuhamya zirenga 15 bashyize muri dosiye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Yibukije ko iyo dosiye gikurikiranwa akaboneka ibimenyetso bishya bigomba kongerwamo. Gusa umucamanza yamubwiye ko aho atariho ruzingiye. Yamubwiye ko ikibazo ari ukurundi ruhande rwiregura rwagombye kubona ibyo bimenyetso rukabyireguraho. Abaregwa nabo bahawe ijambo bavuze ko ubusabe bw'ababunganira bufite ishingiro. Babwiye umucamanza ko nibahabwa umwanya uhagije bagasoma ibyo bimenyetso bishya bizabafasha mu myiregurire yabo. Uruhande rw'iregura kandi rwavuze ko kugeza ubu noneho ikibazo cyo kutabona dosiye cyavuye mu nzira. Bashimiye urukiko ku kuba rwarabafashije bakabona ayo madosiye. Umucamanza kuri inteko iburanisha abwiye ababuranyi bombi ko kuva ibyo bibazo byarakemutse nta gisibye urubanza ruzaburanishwa mu mizi mwiburanisha ritaha. Yashimangiye ko iby'uruhande rw'iregura rufite byumvikana kuko ngo badashobora kuburana badafite dosiye yuzuye, maze yizeza ko nta kindi kibazo kizongera kuvuka. Aba bagabo bombi baregwa kuba mu mutwe wa FDLR ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo udacanuwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwana Inyasi Nkakuzwi nka Raforuje Fisi Bazeye yari umuvugizi w'uwo mutwe mu gihe Colonel Nseka nawe we uzwi nka Abega yari ashinzwe ibikorwa by'ubutasi by'uwo mutwe. Bararegwa kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba, gukora iterabwoba mu nyungu za politiki. Baregwa kandi kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Banaregwa ibyaha byo gupfobya no guhakana genocide no gufata abagore ku ngufu. Ni ibyaha baregwa ko bakoze nyuma y'umwaka w'1994 ubwo bari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana batsindwa bagahunga benshi bakerekeza ya Kongo. Bombi bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere kwa 2018 bafatiwe ku mupaka wabonaga n'uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Kinshasa yabahaye u Rwanda mubwira ubukomeye nyuma baza kugaragazwa. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki ya 10 kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tumese mkuni radio hizgu jamerika ya vigano yutu kategulia mwaka kanya vigano kienga tumuneo kanda kanya kukushimina engineer ya dufashe mungia bugizi uma mwena fasil ya dufashe kuhigiranya vigano nilu tukwa kategulia kuli mikro mwalikumu na Federica Ngunikije na makro na yu mwashkirizu na Aloisa Bigirimana mwakoze kutu tega matikui tulabi furije ama horonu mwosibuiza.
You You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.